Mwitangazo wa soho yekuru wimana mwijoro ni umu chikanganji wa magalaya wanu mwurundi muganga sivinze imana ye mezaku uvu ingwara ya korela ifatwa nikiza mukarele kuvuzi kwa mwuraru kwa vumu kwa mkuru utunzi Bujumbura no hagati mwuri chokisagara kumurango wa mfaso ni alikumwe na bandi bakoze umu chikanganji bugiwe abajie junwaru abakore ya buchake wa kwa huje burundi hamwe nuseru kila ikisata chao ni chita magalaya wanu MS ladibidi we mwurizone kinama mwurikomine na hangwa mwuraru kwa vugi chokisagara kuida bila kubi nufzifashe
kwigenekerezo rya 33 kigarama umwaka w'2022 2022 ivuriro ryo mu Kinama gitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 abafite ibimenyetso by'ikiza ca korera bukeye igenekerezo rya 31 hari yongeye ko abagwayi 2 twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Ibipimo byakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza cha kolera. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 1-0 umwaka w'2023 icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Regent Charles bakaba ari abantu 5 indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza cha kolera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cha Bujumbura.
Kuko mushikanganje nza imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza.
Twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye ahanini kuvura nyinshi yaguye mu gisagara cha Bujumbura n'imicungararo yacu mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 26 gushika igenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'2022 yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twasogumwe tukuzura.
Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu 2 bashobora kuba bahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa korera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo yatuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye n'ama restora karaba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntago twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca hita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka. Byo rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi.
Jewis Manirakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwara ikisuku n'utuzu twasubwumwe.
Bivanye nuko usanga mu bene gihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanwuko nyene ugasanga kubaheza kuyateka ugasanga ntabyo bakora. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twasuguma n'uko dukoresha icyo tugenewe twongera turigisha abene gihugu gukoresha amazi babanje kuyateka. Turetse n'icyo twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Medecins Sans Frontières barafashije cyane mwihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera afasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronke amazi yo kunywa meza.
Mani yakiza twara Mparambo ya mbere yahamagariye gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abene gihugu turonsa amazi meza na cyane cyane nka rinkishi bamujyara rejidezo niki kubitagashe kugira ngo amazi yame mu bene gihugu
muri zindi buzibiri ziheze y'abantu bagera kuri 15 ni bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura korera mu Rugombo nk'uko abajejwe intwaro bavyemereje ujya Amerika mugabo aho bushikanganje ntiburavuga ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza mu Burundi uko umwaka utashe atari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara biwamo abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya korera eroje urika neza ijwi rya Amerika.